e jeni radio iz Vidja Amerik. Radio iz Vidja Amerik ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ku Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi Iriden Yongabo abaramutsa bahikaze mu makuru y'aka kanya. Ibihugu bine bisangiye imbibe ukiyaga Tanganyika uyu munsi byatanguye inama iguzumbura mu Burundi zomara iminsi yigukundu amatata ahagaze kuri izo mbibe zitagaragara neza yotore umuti.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatata hagati y'ibihugu nacyo gitwarero twabahuje ngaha ku byerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye n'itungo rusange.
Uyo ni Fred Ngoga agateretse ajejwe imigambi y'imbibe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika yabibwiye abamenyeshamakuru. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kicukiro ku mugwa mukuru Kigali yategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30. Amerika n'Ubufaransa birasuzuma ingene byokorana kurushiriza. Abantu batari bake bahitanywe n'ubutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye muri Sudani yo mu bumanuko. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken bagiranye ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimwo ingene ibihugu byabo byokorana kurushiriza uko biri. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo.
Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika atatangajwe amazina yabwiye amenyeshamakuru ku inama yahuje Macron na Blinken yamaze hafi iminota 40. Abategetsi mu byo baganiriye muri iyo nama harimo imigambi impande zose zishobora kuzokorera hamwe muri kazoza kahagufi. Ni migambi bitegekanijwe ko ishirwa habona mu mubonano President w'Ufaransa Emmanuel Macron ategekanya kugirana na mugenzi we wa Amerika Joe Biden muri uku kwezi kwa cumi. Inama hagati ya President Macron na Blinken ntiyari ku rutonde rwatangajwe mu vyatwaye uwo mutegetsi wa Amerika mu Bufaransa. Ubundi yagiyeyo kuraba ingene icuka coba ciza hagati y'ivyo bihugu bibiri inyuma y'aho Ubufaransa bwiyamirije Amerika n'Ubwongereza kubera amasezerano y'umutekano ivyo bihugu vyagiranye na Australia. Muri ayo masezerano afatwa nk'umukenyuro wo guhangana n'Ubushinwa harimwo kuronsa Australia uburyo bwo gukora ubwato bugera kuri 8 bw'intambara bwo munsi bahari bukoreshwa na nucléaire. Ayo masezerano amaze gushigwa ahabona hagati mu kwezi kw'icenda Ubufaransa muribuka ko gahamagaje ababuserukira muri Amerika na Australia bwongera buvuga ko Amerika ifise ikibazo cyo kwizerwa.
Urakoze Diane. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ashaka guhama ikicuka kibi kiri mu migenderanire hagati y'igihugu ciwe na Algeria ni nyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita visa mu rurimi rw'Igifaransa. Ni nyuma kandi y'amajambo yashikiriza nebagura ico gihugu Macron yatangaje ko ico yifuza ari uko ico cuka kibi kivaho kubera yibaza ko kuganira hamwe no kugira intambwe ari vyo vyoshigwa imbere kurushiriza. Yavuze ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune imeze neza mu vy'ukuri. Mu mpera zindwirangiye Algeria yaratumye ko ambasaderi wayo Paris yongera iziririza indege z'ingwano z'Ubufaransa mu kirere cyayo. Ubufaransa urakunda gukoresha icyo kirere kugira gushikira inteko zabwo ziriko zigwanya intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Sahel. Ivyo vyabaye inyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita visa. Ubufaransa bwaratangaje mu ndwi iheze ko uzogabanya bikomeye igitigiri cy'izo mpapuro giha abanyagihugu bava muri Algeria, Maroc na Tunisia. Vyakurikiwe n'amakuru avuga ko Perezida Macron yavuze amajambo anebagura Algeria kuvuga ko icyo gihugu gitwagwa n'abasirikare banditse amateka y'igihugu uko atari. Abantu batari bake bahitanywe no gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye muri Sudani yo mu bumanuko. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abantu bashika kuri 36 nibo baguye mu ntambara yabaye hagati y'abanyagihugu bo mu bigwati bya Tonji yo mu buseruko na Tonji yo mu buraruko mu gihugu cya Sudani y'Epfo. Ibyo byemezwa n'abategetsi bo mu ntara ya Warap muri icyo gihugu. Buramatari w'intara ya Warap Eliu Anyin Eliu avuga ko biteye agahinda. Yabwijwe rya Amerika ko ubwo bwicanyi bwatewe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'ibitero byo kwihorana. Buramatari Eliu avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunza ku karere, abandi 36 barakomereka. Benshi muri bo ntibashoboye gutwagwa ku mavuriro kubera imyuzurire iri muri ako karere hamwe n'amayira mabi. Eliu avuga ko ikibazo gikomeye ari gushikana abo bantu ku mavuriro. asaba bagira neza gutabara byihuta. Kubera icyo kibazo cy'amayira mavi, abajejwe umutekano ntibabashije gushikira ako karere karimo izo ntambara. Komiseri John Deng Cook avuga ko uburyo bwonyine buhari mu guhagarika iyo ntambara ari ugutangura isekeza ryo gushira ibigwanisho hasi hakanashigwaho urwego rw'ubutungane rukomeye.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hijyano hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Sentare y'intango ya Kicukiro ku murwa mukuru Kigali yategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa apfunzwe mu gihe cy'iminsi 30. Ibindi kuri iyi nkuru na Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato uwari umukozi wo mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yarijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato. Umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru bwana Joseph Njuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. Gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo. Rwavuze ko uwari ufite imyaka 23 mu mwaka w'2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga. Rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we. Umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa, Kayumba atagaragaza niba hari icyo apfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajijwe akabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9, urukiko rusanga bikiri mu gihe cyanya cyo kubyaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru bwabyo, byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batanga buhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Maître Jean Bosco Ntirenganya Sef umwunganira yabwijwe rya Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa, kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nyuma yo kujuririra igihano yahawe, kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho, urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kayumba we aburana avuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga. Mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka. Uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura. Ekwagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Urakoze Eric. Ibihugu bine arivyo Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasia ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zibigabura mu kiyaga cha Tanganyika. Abaserukiye ivyo bihugu bine bari mu nami Bujumbura yo kwigira hamwe ico kibazo. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ikiyaga cha Tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga. Ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasia ya Kongo na Zambia. Kugira ayo matata rangire burundu, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'iminsi ine i Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika. Fred Ngoga gateretse ajejwe imigambi y'imbibe mishame ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyeshamakuru muri iyo nama iri kubera i Bujumbura ku magwa mukuru w'ubutunzi.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, nacyo gituma rero twabahujije ngaha kugerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye ni itungo rusangi, ni itungo ririmo ibintu byinshi cyane rwose. Rero twari ko turagomba kuraba ukuntu twohuza ibyo bihugu hakiri kare kugira ngo ntihazogire amatati mu minsi iza. Bira nk'uko mubizi muri Afurika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana urudandazwa, kandi nk'uko mubizi Uburundi buheruka gusinya ibyo amadokima. Icyo twagerageza kurondera rero ni ukugira ngo Abanyafurika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afurika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo byose bihera hehe, bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu ibihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere.
Akararo ka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo bicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungira amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge. Izo mpande zibiri zateguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja bukuru bibe batabizi, abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gutyo barivuna. Iri defense yabarurema atwara umugwi ho mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'u Burundi yezeye ko iyo mipaka niyasibugwa ku buhinga bugezweho, izo ngorane zitazusubira kwibonekeza.
Murabona ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba canke ari amazi canke hari giti canke ikindi kintu cerekana kigaragaza umupaka, ariko mu gihe cy'agatangaza umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha. Hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho digitalisation de la frontière kubuye bw'uko umwene igihugu wa Congo ari mu kiyaga cha Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi canke ari mu mazi ya Tanzania. Biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogere bakanaka canke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi ataka ikintu kiriwe kiratera ingorane. Igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mutekano niyo nyungu umurundi ashobora kuronka.
Ahandi hakiri ikibazo cy'umupaka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari ku ruzi Kanyaru ahahurira komine Mwumba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi n'akarere ka Gisagara mu bumanuko bw'u Rwanda mu ntara y'Amajepfo. Impari z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ibyo bihugu bibiri. Ubumwe bwa Afurika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu bya Afurika kubera imbibe zidasibuye neza.
Muravye mu bihugu byinshi byo muri Afurika hamaze igihe hibonekeza ingorane kubyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi zaciwe na neza wanashaka. Ubu nk'ubu nubabwira yuko ari bice 35 gusa muri Afurika z'imbibe zaciye. Mwiyumvire namwe ni ukuvuga yuko dufite nk'amatati ashika nk'ijana muri Afurika y'ibyerekeye imbibe. Uhaje n'ibihinduka bikajya ibihe, ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane rwose.
Imipaka hafi nka yose muri Afurika imaze imyaka irenga 50 nk'uko ubumwe bwa Afurika buvyerekana. Iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza. Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Nawa dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC Imbuga za Facebook, IG na WhatsApp zasubiye gukora neza inyuma yaho ejo kuwa mbere zihagarariye mu kiringo cy'amasaha 6 urubuga rwa Facebook rwabyaye WhatsApp na Instagram ruratomora icyatumye izo mbuga zihagarara ico bikoze bimenyesha makuru byo hijya no hino ku isi bitangaza ko Facebook yahombye miliyaridi ishika kuri 7 y'amadolari ugenzi wacu Diane nini nahazwe yavuganye na bamwe mu bakunzi b'ishwi rya Amerika bamubwira nabo ico bahombye nico bungutse mu masaha 6 bamaze badafise izo mbuga Diane aradusomera na bumwe mu butumwa batumwe iki
mugusa mu butumwa duhere kuri Uwimana Lewis yavuze ati jende umufundi w'amatelefone nkorera mu Kanyosha kuva bibaye nakiriye telefone za Android zirenga 20 ngo ndazibakorere bavuga yuko ari kibazo cha connection ngo nanje mu gihe kwaruko nahora ngiyama 3 heures ndi online no kuvuga ko yagiye amasaha 9 z'ijoro ngo ariko ngwejo saa 2 yanditse ngo ejo 20 heures nari ngiyamye ngo ako niko karusho kuko je ku kazi kanje nta Facebook cyangwa WhatsApp nkoresha ngo ntacu nahombye usivye ko naguze megani zindi zitarahera nuko rero mu bo dufise ku murongo wa mbere turafise Jumapili side Jumapili ze kuri rya Amerika.
Murakoze.
Uherereye ga Jumapili.
Kutwaje. Ne mu Rwanda, n'umara mugeze mu karere kawe.
Aha, umvise Uwimana Lewis avuga ati yarungutse kubera ko nubwo bibabaje yaronse abantu baze bamwitura ngo bakore amatelefone barabire bamuha amafaranga yunguka ko yajyamye nawe imbuga ngurukana bumengeza hagarara kwa mbere ku mugoroba WhatsApp, Facebook na Instagram vya kumariki hacho vya guhombeje hacho vya kunguki.
Naho nyine ni famiye ari bazo rya hazara tani. Angira nyine yaguze umuntu kandi ntari. Nani kuna ajiramu makoni ya kuwa kawo kwa mta wata kajira kutu wa shafu mshakisha nini
Mwamu kuzegute uyo muonu
Mwamu kutu ya mwamu ya ashu kutu ya mwamu ya Kwa mwamu
Nukufuga kumahara mwamu hanga ite mwamu mwamu kushobara kumuwa za kuri WhatsApp iyo baherere
Kutifoni ya kawo na gana hiyo
abatari bake mu batwandikiye tunabashimire bagira ku 500 barenga hari abari ko baravuga ngo bararyamye bararonse umwanya wo kuruhuka we nawe niko bimeze wara nyuma yo gutoreye umuntu warashoboye kuruhuka gusa umuko vya warabigenda nuko rero urakoze Jumapili ka ndakureke wanda ngira umugoroba mwiza uryohegwe no kugaruka kuri WhatsApp Facebook na Instagram
nakoze namwe n'amwe
turawakiriye hari rero n'uyu yitwa Elise Elisha Ndayi we yatwandikira avuga ngo je nariko ndiga ntegura ikibazo nkora uno munsi no kuvuga uno munsi kwa kabiri ngo nagize akabazo nategerezwa kubariza muri group ya WhatsApp ngo ariko ntivyakunda ngo ntegerezwa kurerera uno munsi kandi mba naraye mpejeje gutegura ayo masomo yanje turafise na Jean kuyundi murongo wa telefone Jean ikaze kujuga Amerika
yego murakoze cyane
yego nuko rero nawe warahombye warungutse wabayeho gutama saa tanda tata WhatsApp ata Instagram ata Facebook
nko ko bagufata bakagushyira mu nzu kandi utabyiteguye ubice gewe hari ibyo bagomba gushobora gukora hanze ako kanya ntabwo ubukibikoze nirwo rugero umuntu yabifatamo ubundi ushobora kuba ari wahanye gahunda n'umuntu runaka ku munota runaka ibyo byose bazi kuki urumva harimo ibihombo byinshi cyane kuko icyambere borora bigiyemo ukeneye kugira ibyo zungukiraho kandi ku munota umunota ku munota
nkawe wo kubwawe ejo hari so hari akarorero duha mu byo wahombye ga Yohani
yego birahari hari umuntu twagomba kuvugana kandi twoherezanya amavideo ibyo bintu kugira ngo nanjye antigisubizo byasaba kugira ngo urebe video ariko ntayo yabonye nawe ntiyabonye uburyo ansubiza ubwo twese tutangira kuvuga ati byagenze bite byagenze bite twaje kumenya ko ari ikibazo cy'amanetiwaka cyahagaze nyuma ariko urumva ibyo bintu by'amavideo hari uburyo ki nagomba kubibonamo wenda inyungu ko ntayo nabonye
no kwihangana sinzi mu batwandikiye wagarutse kukwabaza aravuga ati ni Instagram yagiye ni Facebook ni na WhatsApp none wowe ushobora kubaho uko wabibonye ushobora kubaho utagira internet iminsi ibiri utagira izo mbuga iminsi ibiri
wabaho ariko biragoye twabifata nk'uko COVID yaje tugakomeza tukabaho umwana wenda ari byaguma mu rugo ntabwo nabyo biratunganye waba ariko ubuzima bwagorana cyane bwagorana bibaye byiza bakwiye kujya bategurwa
yego hariho n'abavuga
abantu bakaza
bakabimenya urumva Facebook ntiravuga ikibazo yakoze hariho n'abavuze Jean ngo bararose akanya ko kuruhuka hariho abaja mu gitanda ngo saa 9 ariko ubu babaye obligé byabaye ngombwa ko baja muri icyo gitanda cyabo hakiri kare wowe ako kantu hari icyo wabonye ati byampinduriye nagiye mu gitanda kare naruhutse nayaze n'umuryango cyane wigumiye mu mihangayiko yuko
ngo ntabwo nabifata mu rwego rwo kugira ngo sinigeho ngiye kuyitakaza bigenda ngo umwanya wanjye mupfushe ubusa kuri yo kuko n'ubundi ni amanego uba wabuze kandi ni amafaranga abagenda ngiye byarampombeje kuko ntabwo Facebook yambuza kuganira n'umuryango wanjye ntabwo yambuza ntabwo kuryama reka mbahitire ahari nta kindi kintu yigandiriro cyamuheshe inyungu
Ijwi rya Amerika mu bandi batungikiye ubutumwa hariho uwitwa Tarsis yavuze ati biratuma ibiba ku isi tubikurikirana cyane tukamenya ko imiryango yacu iri ku isi yose ikomeye hakoreshejwe uburyo buke atumva rero na gahombo mu bandi turi kumwe ku murongo wa telefone harimo Ezekiel ari mu gihugu cy'u Burundi Ezekiel kaze ku Ijwi rya Amerika
murakoze cyane
uherereye neza mu Burundi ga Ezekiel
mu Burundi ndi mu gisagara cya Bujumbura
ejo kwa mbere izi mbuga zihagarara byagenze gute warahombye warungutse byagenze gute
ndabyo nsanze nkora business nkayikorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi hariho ibintu byinshi nahombye nsanze mfite n'akandi tabi nkora kuvuga amaraporo twayatanga ku munsi byatezwa ko twayatanga isaha imwe yo kumugoroba twaba duhejeje gutanga raporo umva byaragoranye cyane ku buryo wakoze akazi kugira ngo utange raporo ntibayibone ni ibintu byari biteye ubwoba cyane byaca biboneka ko nk'uko umenga uwo munsi ntiwakoze kandi watonze ku kazi mugabo ko kubera ubwo buhinga bwari bwahagaze byari bigoye ko dushobora gutanga amaraporo ni ukuvuga rero ibintu byabaye byo birema byarerekanye neza ko imbuga ngurukana bumenya ariho ikintu gimariye isi n'abayituye ko
hanyuma ga Ezekiel imbere ko tutubwira iyo business ukorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi iyo raporo wayitangira he wayitangira kuri Instagram wayitangira kuri WhatsApp wayitangira kuri Facebook wayitangira he
no kuvuga ni ibintu bijanye n'ibintu by'amakori y'igihugu turagenda tukegeranya amakori hanyuma hageze ku mugoroba yatwara ku mabanki weje kuyatwara kuri banki ugafotora bordero weje gufotora bordero ugaca wandika n'amahera winjije tugaca tubirungika ku bantu bageze kubishikana mu bishikirangange urumva rero ibintu byabaye byo amaraporo twahora tuyatanga kuri WhatsApp byo byaragoranye cyane twabonye birugutse ngo dusubire gutanga amaraporo
hanyuma iyo business nayo yawe watubwiye ukorera online ukora kuri izo mbuga ni business nyabaki
no kuvuga jewe ndafise urubuga rwa Facebook abantu bacisha kamantu zenya ma publicity
hariho uwitwa Sweden Pin niko yitwa kuri Facebook we yavuze gaizekie ngo nungutse itero rikwiye uwitwa Ninahaze Olive acanisha ngashango ntubereshe ngo twahungukiye ngo twararuhutse bikwiye hari benshi bari kugaragaruka kuri ako kantu ko kuruhuka wowe ntacyo ubona wowe wararuhutse nubwo twumva wahombye ibyo kuruhukana ko gute hari
oya abo bavuga ko baruhutse petetre ko izimbuga ngurukana bumenyi atakamara zibafitiye kuko hari abantu benshi bataramenya ko Facebook ishobora kuyirongera kamahera bataramenya ko Instagram ishobora kuyirongera kamafaranga bariko barabiraba babona umenga ni ibintu byo gufyina nyene kwinedereza ariko ku muntu yamaze kumenya icyari cyo imbuga nkoranyambaga arazi ko ashobora kuzikamisha akazikuramo umusaruro akagaburira abana cyangwa akagira umugambi wo kwiteza imbere
hanyuma rero ga izikiye isomo muri ibi byose ni ryahe
isomo ari imbuga zindi ngurukana bumenyi twahora tunegrija na dewe byo kugira nshobore kumenya ko WhatsApp yonyine na Facebook na Instagram ari byo byonyine bitari ko birakora nabaye obrije yo kujya kuri Twitter rero ikintu mbona twari dukwiye kumenya nuko twatubwiye kumenya ko dukwiye gukoresha imbuga nyinshi ku buryo rumwe rugize ikibazo tukaca twikora ku rundi
no kurakoze cyane Ezekiel hama tukwifurize yuko uno munsi biza kugenda neza gusumba uko byari bimeze ejo
ego murakoze namwe akarusho namaze ukabona kubera ko ibyo nari nkeneye ejo na uno munsi mu gatondo byashobotse byakoretse tugashima rero ko byasubiye mu buryo
ya Amerika Washington DC ku murongo wa telefone turafite na Maurice Tunina Hazimana Maurice kaze ku ijwi rya Amerika
amahoro neza
uhererega Maurice
ndi kimwe n'ikinege tuvugana ndi ngozi
ingozi haravugwa makinga ingozi
amahoro
nuko rero ejo Facebook Instagram na WhatsApp bihagaze mu masaha mu kiringo cy'amasaha atandatu uri mu batwandikiye bavuga ko ufite icyo ushaka gushikiriza wabayemo gute agahombo kabaye ka
mugihe urubuga rwa Facebook rutari ko rukora harabaye agahombo katari gake kuko batari bake barabuze ukuntu bashobora kumenya amakuru atandukanye haba kuyaca kuri Facebook cyangwa kuyaca kuri Instagram rero nk'abantu bamwe banusanya dukoresha urwo rubuga kugira ngo dushobore kumenya aho ibihe bijya ducanye aho kw'isi iri kiragenda uca usanga rero ari ikibazo muri icyo gihe
mu bandi rero batwandikiye harimo uwitwa Akida Bin Ayuba Ruhigisha yavuze ati aho isigeze aho kura internet wobura lunch ni ibifungurwa bya saa sita ngo kuko abantu banone twibereza Sofia zihumeka Sofia ngira shatse kuvuga ya marobo ata internet numva bitokoroha ngo muganga miliyari indwi mu masaha angahe ahagaruka ku ruhombo Mark atwara Facebook yagize ngo ni hatari kweri ngo none se ko mutatubwira icabiteye mukatubwira igihombo gusa icabiteye rero akida reka tukubwire ko gushika ino saha Facebook atacho iravuga uwitwa Omiflex Dienjoy nawe yavuze ati je mbona ko twoguma atahezo sosio kuko ngo twaronse umwanya wo kuruhuka Posia nawe yamwishyura avuga ati 19h45 ni ukuvuga saa moya n'iminota 45 nari mu busaswa ahubwo nungutse cyane hanyuma Aime Romeo Moliere ngo ahubwo nasanze ari biyayuramutwe mu bindi bibuza abantu gusinzira ngo polisi nikora akazi jejwe haze haraba couvre-feu yavyo Jaja de Santos Kostandiku ngo twarahombye cyane kuko turadukeneye kumenya ahisigeze kandi bamwe ata internet ntitwofungura Jean Baptiste Harurimana ngo jewe nahombye kutamenya uko isi hagaze mu vya information mondiale Bujaga Alexis jewe by'ukuri narahombye icambira umunezero kuko nariko ndaraba sinema ya Yesu nuko yabyanditse ngugeze ahantu haryoshe connection ica iracika ngo nibadije ko ari amamega nshangenda kugura ayandi y'ibihumbi icumi ngo ariko ngusanga n'ubundi ntibiriko birakora Alba Ndorimana ati uyaratera ntategwa ico aco tubera isomo na cane cane urwaruka rukibaza nago ico gukora kugeza aho ibikorwa vyago bifata imitima y'abatuye isi ku buryo ibikorwa vyago bihungabanya imitima y'abara ku isi ngo novuga nti bravo a Mark Zuckerberg ni nawe rero yatanguje urubuga rwa Facebook Ndayisaba Guillaume ngo kubaho isi itazifise byogorana ariko rero umuntu niwe akwiye kuzikoresha aho kumukoresha
Njoti mwese mduteza matwi ahani hozusoreja makuru ya choko lisaha na bashimile kwa mwahisa mgo ukwikira Ijwi ya Amerika shimile na wagenzi wa njewanfashije kutogura ya makuru Washidha mga ya majwi ni Fatu Arimas Karara na makuru ya raha garariwe na Frederike Ngundikize na hokuli niko marikume na anja kide ni yongabo Tawase zendaba ifuriza mahoro na mahigwe ndaba tumilanu kuandanya mumbiza radio yanyu Ijwi ya Amerika.